Ήδη νίσβου για Αμερίκ. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidenio Ngabo ndabahikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Sentare yo muri Afrika y'Epfo yategetse umushikiriza manza mukuru w'ico gihugu gukwikirana dosiye y'urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya inyuma yo kwemeza ko ibimenyetso byagaragajwe na Sentare bifadika.
Umucamanza yavuze ko dosiye agiye kwishyikiriza Procureur General w'igihugu kugira ngo atangire akore ibishoboka byose kugira ngo abantu bazanwe muri iki gihugu kugira ngo bajye imbere y'ubutabera.
Uwo ni Maitre Kennedy Gihana aburanira umuryango wa Colonel Patrick Karegeya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye Rwanda aho Sentare muri Afrika y'Epfo yategetse umushikiriza manza mukuru w'ico gihugu gukwikirana dosiye y'urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya inyuma yo kwemeza ko ibimenyetso byagaragajwe na Sentare bifadika. Madame Leia Karegeya umutambukanyi wa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya yashimye ingingo ya Sentare yaganiye na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Umucamanza yemeje ko koko ano bishe Patrick ari abantu bavuye bafitanye isano na leta y'u Rwanda kandi bakaba bari mu Rwanda.
Umucamanza yavuze amazina yabo?
Amazina yabo nago yatondoye ariko ari mu mwanzuro yari yafashe ku itariki 21 z'ukwa mbere kandi kiri cya kabiri amazina yabo ari muri dosiye bari abantu bane.
Urukiko kandi
yemeje ko bafite ko bafitanye isano na leta y'u Rwanda.
Hanyuma akanavuga yuko bamaze guhotoranya kwigendera Colonel Karegeya bahise bava muri Afrika y'Epfo.
Uwo munsi nimugoroba bahereye ko iryo joro baraye basohotse mu gihugu.
None se ubwo ngubwo umucamanza yafashe uwe mwanzuro ko ibimenyetso yavuze ko bihari n'abahotoye Colonel Karegeya bakaba bazwi, umucamanza yategetse iki?
Ubundi umushinjacyaha mukuru wa leta icyo yashaka kugira ngo habanze hakorwe icyo iyo inquest ibyemenyetso bijye imbere y'umucamanza, umucamanza yemeze ibyo nabo bakekaga, ibyo umugenzacyaha yakekaga, ibyo ibimenyetso yafashe byose cyangwa yafite yabishyikirije imbere y'umucamanza kugira ngo yemeze ko kwa abo bantu bashobora gukurikirwa. Umucamanza rero yabyemeje afata umwanzuro ko idosiye agiye kuyishyikiriza umushinjacyaha mukuru wa Repubulika kugira ngo akore igishoboka cyose kugira ngo abantu bazanwe hano muri iki gihugu bakurikiranwe ku cyaha cyo kwica Patrick.
Ariko Afrika y'Epfo n'u Rwanda nta masezerano yo guhanahana abanyabyaha bafitanye.
Ibyo birazwi cyane rwose mu mwanzuro we wa 2021 z'ukwa mbere uyu mwaka yari yabivuzeho ko badafitanye amasezerano, ariko South Africa ishobora kuba yakoresha ayandi mategeko mpuzamahanga cyangwa n'amategeko asanzwe abaho mu gihe abantu badafitanye amasezerano bashobora kwiyambaza imiryango mpuzamahanga bakaba batanga na za mandadare cyangwa bagasaba leta yo ku bushake bwayo ikaba yazana abo bantu, ndavuga leta y'u Rwanda ikaba yakohereza abo bantu hano muri South Africa. Ariko uko tubizi ntabwo leta y'u Rwanda Kagame ashobora kohereza abasirikare be kugira ngo bazanga bahagarare imbere y'ubucamanza. Ubwo ngubwo urumva ko umushinjacyaha mukuru icyo azakurikizaho no kutanga mandadare internationale cyangwa akaba kwiyambaza imiryango mpuzamahanga harimo na ONU cyangwa urukiko mpuzamahanga, noneho bikava ku ruhande rwa South Africa bikajya ku rwego internationale.
Hari uburyo bashobora kubaburanisha badahari?
Ibyo byo kuburanisha abantu badahari ni ibintu bikorwa mu bihugu bigendera kuri dictature mu Rwanda, ariko mu bihugu bigendera ku mategeko ntago ibyo bibaho. Niyo mpamvu ibimenyetso babifashe bakabikira imbere y'ubucamanza, umucamanza akaba yabyemeza, naho ubundi baba baraciye urubanza badahari. Ariko aha ngaha twemera ko amategeko y'iki gihugu yemera ko umuntu agomba kugira uburenganzira bwo kwiregura, nako rero bashobora kuba bacira umuntu urubanza cyangwa baburanisha umuntu adahari kuko abadahari kugira ngo yiregure.
Ubu se mwamenya amatariki ntarengwa bikurikije n'amategeko uko abiteganya dosiye mu by'ukuri izagera mu maboko y'umucamanza ryari?
Ubu ngubu tuvuga uyu munsi umucamanza yavuze ko dosiye agiye kwishyikiriza Procureur General w'igihugu kugira ngo atangire akore ibishoboka byose kugira ngo abantu bazanwe muri iki gihugu kugira ngo bajye imbere y'ubutabera. Turizera ko umushinjacyaha mukuru atazatindiza iyo procedure. Icyo dushaka twebwe turavuga nk'abantu baburanira umuryango turavuga ko dushobora kubaha iminsi 60 cyangwa 90 kugira ngo babe bagira icyo bakora batagize icyo bakora tuzongera kwiyambaza urukiko rukuru rwahangaha kugira ngo dushyireho igitutu kuri procureur général rwahangaha kugira ngo akore akazi agomba gukora
nuko ariko rero icyo gihe giteganijwe mu mategeko icyo gihe mwihaye
nago hari igihe ubundi mu mategeko ahangaha bavuga reasonable period igihe ni igihe giciriritse amategeko agena ariko nago bavuga iminsi ariko muri rusange ahangaha duhereye ku zindi manza kuko twirirwa mu nkiko ubundi amategeko agereranya igihe giciriritse kuva ku minsi 30 kugeza ku minsi 90 so natwe rero ntabwo twabura kugira ngo duhe procureur général iyo minsi 60 cyangwa 90
Maitre Gihana ndagushimiye cyane
murakoze cyane
nkuko muvyumvise rero yari Maitre Gihana Kennedy aburanira umuryango wa Karegeya yari Madame Lea Karegeya mugenzi wacu rero Thomas Kamirindi yaganiye kandi na Madame Lea Karegeya mutambukanye wanya kwigendera Colonel Karegeya akaba yishimiye ingingo ya sentare yaganiye rero na mugenzi wacu Kamirindi
ndanezerewe cyane ndashimira imana mu byukuri kuko imana ibya timing nziza kandi ikarenganura abarengana inyanzuro rero bafashe n'ukuri yatunejeje nk'umuryango kandi ndumva yanejeje na benshi bari bategereje igisubizo cy'urubanza
ubwo rero noneho ingamba mwebwe nk'umuryango mugiye gufata nizi
ubu tugiye gutegereza umucamanza mukuru wo bagejeje dosiye mu biganza twemeranyije n'umuroya wacu yuko dutegereza nyine bitarenga amezi 3 zumva icyo bakoze kuko babahaye umwanzuro babwira yuko bagomba gutanga ibihano cyangwa se gupasecutinga bariya bantu kuko barabazi baza aho bari bazi byose evidence niko yagaragaje
abo bantu urukiko ruvuga yuko bari mu Rwanda rurabizi neza mwebwe icyizere mufite yuko koko ubutabera buzakorwa kandi badahari ni ikihe mufite koko
mwebwe urabona nyine urukiko rwanzuye kandi kwebwe tuzasaba ibyo tugomba gusaba u Rwanda nubwo aba batwima hari izindi nzego ushobora gukoresha u Rwanda badashatse kubazana hari ubundi buryo bakoresha cyangwa izindi nzego bakoresha kugira ngo tuzagere rwose ku ndunguro yabyo kuko ntabwo tuzarekera turacyabikurikirana ariko turizera nyine nuko iki gihugu nacyo kidashaka kumwara imijya y'imitsi yo mu koti yabo babiretse koko ibimenyetso simusiga bigaragaza ko u Rwanda rwabaye imboro sinumva uko bazabyigina waringa ariko natwe dufite amatsiko dutegereje icyo bazakora mu minsi yavuga ariko bitabaye nyine nk'uko mbivuze ntabwo tuzahagarira tuzajya no mu yandi ma international courts kugira ngo
mu zindi nzego mpuzamahanga
zishobora kubikurikirana bikarangira
Madamu Karegeya ndabashimiye cyane
Radiyo ya Amerika Washington DC mu Burundi inama nshingamateka y'igihugu yemeje itegeko rishyashya rigenga amatora yo mu mwaka uza w'2020 leta yifuza ko hazotangura amatora makuru y'igihugu yamara abashingamateka bakivuza ko hatangura amatora y'abaje inama b'amakomine batoregwa rimwe n'abashingamateka ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claven iyo nkuru
Umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu yaseguye ko iryo tegeko rije kwisunga ibwirizwa shingiro riheruka kuyinyanyugwa abashinga amateka bashikije amakenga bafise ku byerekeye ingingo nshasha yavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabaje inama b'amakomine azobera rimwe
ahuko twohera ku bashinga amateka dusinje urwego rukuru rwose rw'umukuru w'igihugu nifujeje kusaba yuko niba bikunda urutonde rwo kumukunye ndetse bikunze nkasaba yuko ayo matora bikunze iyo bera rimwe hama izimari zifise ngo guhera ku mukuru w'igihugu guhera ku bashinga amateka cyo tukaba dushobora kugikuramo
president arahira imbere na mashinga amateka sintahura rero kundi bavuga yuko bakuvide constitutionnel kandi inama mashinga amateka iheza kumbure mu kwindwi manda yayo do president aho gaza mu 8
umushikira nganje Pascal barandagiye havuga ko ico atamari iki giteye
so debat nikene uno munsi tubavye ivyagiye bishikirizwa twebwe ico twagarara ko ni la stabilité du pays nuko turuganye dita et de moi izelekisyo ziba vyukuri arealite batora umugambwe kuvuga elekisyo z'umukuru w'igihugu zashinga amateka n'abakoze kominuzo je hamwe
iyindi ngingo iteye impari ni ivuga ibijanye no gutanga ivyegeranyo ku bahagarariye imigambwe ku biro vy'amatora umushinga amateka Nowe Mbonigaba wo mu runani rw'amizero y'abarundi yiyamiriza iyo ngingo ivuga ko ivyegeranyo vyose bizomanikwa ku biro vy'amakomine
jewe nkurikiza icyanditse je ndazi uko onivo ya seni ememe dose de mambreba iyo nicyo nyinshi bakunda kuvuga ikitanditswe ni cyanditswe rero aha ko gerageza kuyingingo tukabyandika uko ntacyo byica abagoba ngo ngo nukuremereza seni yemegwa gute none ko tubigize avameme tapisema dibije ya seni kugira ya matora azowe byukuri transparent.
Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda asanga ibisabwa n'uwo mushingamateka wo mu runani rurongowe n'icegera ciwe agatondwasa byo twara uburyo bw'inshi
urishiye uko amahera ari maze gutera ngahera reka dufate icyo cyo bamandate dufate nuko bashobora kwafisha ubwabo gutanga kopi ku mugambwe umwe wose ibyo tureye kuremereza se hano usanga wewe ntari faranga nari muratera y'amatora.
Aho umushikiranganje w'intora y'agati mu gihugu Pascal Barandagiye yaregize icyo ashikiriza kuri izo mpari
kubera bavuga bati twebwe turafite amakenga y'uko l'accès à nos mandataires toshoboka on peut nous faire une rédaction y'autorisa l'accès des mandataires twandika yuko que il est délaissé à procès verbal en présence des mandataires qui le désirent nobera aho kiro désire kugira ngo niba boycotta y'opération n'icyo cyitwazo pour invalider le processus ya comptage ya baye mugaba bashaka kuza kurangene bateranya ivyo vyavuye mu mapiro de vote ku mapiro yo mu bitumba kwa zone runaka abo bagenda bidana mugaba ntibacereke cyangwa ndatwe gutana kopi kandi techniquement bitoshoboka.
Hari umwe mu bashingamateka b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'uba datahura ko umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza azo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubonawe n'umupfasoni Persile Mwidogo.
Nagira ngo urebe kiyumvira abantu bari kubaravuga ngo umukuru w'igihugu ngo yarivugiye ngo ntazitoza bigera yarabivuze kuko we warazi kwatogwa n'Imana yo mu ijuru yaramaze kumwemeza ibitangaza Imana yamukoresheje mwarabibonye kandi ahanguma asubiramo nimwibaze ngo jewe ngo ndengo nico ndiko ndamuronderako ibintu bitangwa n'Imana yo mu ijuru nawe nyene harasaba Imana mvuga icyo Imana yantumye kandi mu kukivuga ndababwira kugira abacumvise bagize Imana bakacumvira ntibagire ingorane utazovyumvira ngo abigire uko ntazovuge ngo sinari naratumwe.
Umushikiranganje w'intora y'agati mu gihugu yashikirije ko ataco afise ashikiriza kuvyo umukenyezi avuga ko yeretswe n'Imana. Amafaranga y'ingwate atangwa n'ushaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni 15 y'amarundi aja ku miliyoni 30 z'amarundi. Ikirengo naco co kwiyamamaza kizomara iminsi 21 no kuvuga indwi zitatu. Abashinga amateka 105 bemeje iyo nteguro gitegeye ko batatu barayihakana kubagera ku 108 bari bitavye ibikorwa. Bamwe mu banyepolitike twavuganye batashatse ko amazina yabamenyekana bifuza ko yandikwa bazotora naryo ryosubigwamo kuko hari abarundi bariko barahunguka bakaba batiyandikishije ku bwabo ico gice c'abarundi co bacibagiwe kandi gifise uburenganzira bwo gutora. Abo ntibemera no mugwi uje gutegura amatora seni kuko bavuga ko abawugize batumvikanywe ko nabo se Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi leta yafatiye ingingo amasengero adakwije ibisabwa. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yakurikiranye iyi nkuru.
Leta y'u Burundi yafashe ingingo ko amashengero yose yubatswe hatisunze amategeko yoba yabomowe gushika mu kwezi kwa gatandatu. Mu rwandiko ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwashize ahabona kuri uyu wa gatatu bumenyesha ko atamuntu arekuriwe kubaka ishengero canke umusigiti mu gisagara ca Bujumbura. Muri urwo rwandiko ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwasohoye bumenyesha ko ivyo kwemerera amashengero gukora bitegerezwa gukogwa hisunze amategeko agenga amashengero mu Burundi. Ubwo bushikiranganje bukamenyesha ko bibujijwe kubaka ayandi mashengero canke imisigiti mu gisagara ca Bujumbura, naho kubaka hagati mu gihugu nuko yokubahiriza imetero zisabwa hagati y'ishengero n'irindi hisunzwe itegeko rigenga amashengero. Umushikiranganje Pascal Barandagiye aramutswa ubwo bushikiranganje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane yamenyesheje ibisabwa kugira ishengero ryemererwe gutangura.
Mungingo twamaze gufata nuko kugira ishengero rishasha rivuke ubwa mbere na mbere rizobanza kutwereka inyubako ya kijambere bubatse rizokoreramo. Murazi ko benshi ubu bariko barakorera mu buntu bw'ubutete ubuntu bw'ubuhite busakaje ivyatsi abo twarabagabishije twabahaye ukwezi kumwe kugira babwisamburire atari ivyo mu kwezi kwa gatandatu tuzogenda kubusambura ingigira kabiri nuko igira shengero rishingwe bushasha rizoza gukorera mu misozi na tuzobona rero ufise umuhamagaro wo gukorera Imana ataje mu byisi bose bagomba kuzanga ha mu gisagara kobera ariho batoza menshi
ubwo bushikiranganje kandi bwibutsa ko atamunyamahanga ari kuri yo kuja mu barongoye canke inzego zifata ingingo
mu bisanzwe ibintu by'amashengero by'ukuri ni ibintu no munsi biriko biraturuhisha uno munsi indiane ziri mu mashengero nukubera ishengero ubu ni business namba ari umuntu muri mwebwe yo bakenye ico no musaba nakora ishengero utombo gukora ishengero ugatombora nkaryemera uburonse umutahe ubu rero ishengero ni business aya mashengero ari amashengero amazi kugiriya ubutunzi bwinshi hari no mutegetse umwe amukara yavuze ati ushaka amafaranga agenda ushinge itorero ishengero hariya mu Burundi ubu ni business gusa wero twabwira tuti rero ibyo mupfa byose leta nishobora kwemera ako kajagari muzana kubera amaronko kubera kwirukanga mu byisi mwagize amashengero dandazwa cha ku murongo wa mategeko y'ishengero kandi izizohesha
muri ugo rwandiko ubwo bushikiranganje bumenyesha ko amashirahamwe y'amashengero yo kwijukira ibikorwa by'iterambere aho gukorera inyungu zabo umushikiranganje barandagiye avuga ko izo ngingo zafashwe kuko gushinga amashengero mu Burundi ubu bibonwa nko gukora urudandazwa arico gituma haboneka injyane nyinshi mu mashengero ubwo rwandiko rwahawe abajejwe intwaro bose mu gihugu rumenyesha ko kugira hubakwe ishengero canke umusigiti mushasha habwirizwa kuboneka uruhusha rutanzwe n'igisata kijejwe iby'amashengero mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ubwo bushikiranganje bukaba bwihaye gushika mu kwezi kwa gatandatu kugira bazorabe ko ingingo bwafashe zubahirijwe
Banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Katedrali ya Notre Dame i Paris mu Bufaransa yubatswe mu kinjana cya 12 kabiri munzu batse neza kandi ifise amateka akomeye ku isi yafashwe n'umuriro ku munsi wa mbere w'indwi Katedrali ifise amateka haba muri politiki umuco n'idini ku gihugu c'u Burundi abami 33 b'u Burundi bimikiwe muri yo katedrali mu mwaka w'1884 Napoleon nawe niho yihereye ubwami ibikorwa byo kubaka iyo katedrali vyatangujwe mu mwaka w'1663 katedrali izwi ko yakira ingenzi nyinshi mu Bufaransa amakuru dukesha ibiro bitorokanya makuru vy'abafaransa AFP avuga ko yakira ingenzi zigera hafi y'imiliyoni 15 ku mwaka no kuvuga n'ibimburimburi abantu 30,000 ku munsi mu rwego rw'isi ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe indero umuco n'ubumenyi UNESCO ryashize iyo katedrali ku rutonde rw'ibintu ndangamico bikingiwe ku isi Genzi wacu Eddie Gwema mukanya yaganiye na Padiri Odas Manirambona ku mateka yayo n'akamaro ifitiye igihugu cy'u Burundi muri iki gihe akorera muri Bazilika ya Mutagatifu Jean Baptiste ya Chomo mu Burundi imbere yaho yakoreye muri Katedrali ya Notre Dame mu kiringo cy'imyaka 6
nko muri politique canke mirangura y'ukuntu igihugu kiri igihugu cyubatse abenshi barazi yuko no mu guharura ibirometero umuntu avuye i Paris babiharura bavuye kuri Esplanade de la ya Notre Dame no kuvuga ni inyubakwa iri hagati mu gisagara ku kantu bita akazinga l'île de la cité no kuvuga yuko iri hagati y'ubuzima bwa politique ubuzima bwa la culture
umuco
Umeko, y'ubuzima bw'umuco w'abantu baba bemera n'abatemera ikongera kandi kaba hagati y'ubuzima bw'abemera abakirisu b'abakatolika mbere n'abaprotestani cyangwa abaorthodox iyo babonye katedrali baragira igishika bariyumva yuko bari wabo. Umupasitori umwe niwe yavuze ngo mu mpanuka nk'iyi nta dini nta baprotestani nta bakatolika twese turabana b'Imana turabemera Imana iyo sengero natwe ibyayibaye ko biraturaba musenyeri niwe yavuze ngo imbere yo kubaka ntuzenye yukubaka inzu tuzokubaka n'imitima twubake isengero ikozwe itakozwe n'amabuye gusa mugabo ikozwe n'abantu de pierre vivante amabuye
bantu. Kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite amatsiko yo kumenya ahanini amateka y'iyi katedrali ya Notre Dame. Reka duhere kuri David wiriwe neza.
Mwiriwe neza, ndabajuje cyane twaza twinshi ariko reka nduye nahende gutya ndavuga nese hari abantu bitwa muri histoire du monde hari abantu bita abakonservateri n'abantu bari modere abantu bagendera ku byakera rwose n'ibintu byavuba cyane uwo mutumire akabazo ka mbere namubaza abona iyo katedrale ivuze iki ku majenerasiyo yavuba ahangaha cyane uretse kuba gusa yaherera mu buryo bw'agahinda k'abatekereza ku byakera cyane ibwiye cy'urubyiruko uretse kwirera nka monima ya kera gusa mu mateka ikaza n'abakerarugendo leta isarurira amafaranga mu buryo buri spirituelle yafashaga iki yifasha iki umujyi wa Paris ku rubyiruko cyane cyane ruyireba ese hari abantu baba batekereza ku mateka yayo ikabareherezaho Imana ku bijyanye n'umwuka ikabatera ishema n'isheza ryo gusenga.
Icyo icyambere cyo kuba conservateur n'abamodere mu binyenja na byose cyane mu masekuruza yose uko agenda asimburana harimo abo mu buryo bwa kina conservateur abandi n'abamodere bikavana n'icyo umuntu ashimikiye ko avuga yuko yagomba kubika. Donc les conservateurs n'ibyo babika, abari modere nabo ni ukuvuga yuko baza bararaba aho amateka ageze ahigi ibihe bigeze bakavuga bati turashobora kubyinjiza turashobora kubigendera ko ibindi nabyo tukabireka byaragize igihe bimara igihe cyabyo. Hanyuma kuvuga naho yuko nk'ubunya abakiri bato ati hari umuntu ajya nko muri katedrali akumva agize ukwemera si by'ubu gusa sinzi yuko yabajije ikibazo amaze kumva histoire ya Paul Claudel. Paul Claudel hari mu kingana cya imagina 19e siècle cyacumi n'icyenda mu kingana cya 19 kiriko kirarangira yagiye mu misa kuri katedrali donc la Notre Dame yagiye kumviriza indirimbo za Noeli l'office de Noel misa ya Noel nyuma araronka ukwemera. Hariho n'abandi rero baronka ukwemera baciye muri iyo sengero akumva yuko hariho ikintu kimufatanya n'abubatse iyo katedrali n'ibindi binjana akumva yuko ukwemera kwabo nawe kumuteye intege kugira ngo abandanye mu kwemera. Ibyo biriho bariho no muri iminsi nuko gusa nta ronsa kandi ko gutohoza neza kugira ngo nzane amazina. Hariho n'abandi nk'uno mwaka habwirizwa kubatizwa muri katedrali abo bita bakatekumene no kuvuga abantu bamenye kwemera kubera baciye mu misengero cyangwa bahuye n'abantu bagiye gusenga nabo bakumva amahoro akanyamuneza bafise nabo bibateye gushaka guhinduka kugira ngo bakurikire iyo inyigisho bakura muri uko muri iyo sengero. Hanyuma rero ikindi nacyo nuko nko muri katedrali mu makatedrali hariho le statues sinzi ukuntu umuntu yogihindura ibibumbwa cyangwa amasanamu yerekana ubuzima bw'abantu aberanda baciye ngaho kuri iyi si. Umuntu rero ahaciye agasoma ubuzima bwabo akabona nawe yuko ubuzima bwiwe bushobora guhinduka. Ku byo mbona nibaza yuko kandi hariho n'ikindi, umuntu nk'ubu muri Cathedrale Notre Dame urimwo ukabona ukuntu bahimbaza amayobokamana, kenshi na kenshi nawe urumva yuko hari ikintu kigushitse ku mutima ukavuga uti bwabo ndi kuba umukirisu si subusa ni kintu gifise impano ikomeye.
Kindi kivugwa kuri iyo katedrali ko yari imwe mu bubiko bw'ibintu bikomeye cyane bya kiliziya, birimo imyenda, imitako ndetse n'ibitabo bya kiliziya gatolika.
Ego hariho ibintu bitari bike cyane cyane nicyo bita la couronne du Christ, mu kirundi urugori rw'amahwa rwa Yesu Kristu. Rwari rubitswe hajya muri Cathedrale y'i Paris. Ubu bararurondereye ahandi ruba ruraruhukiye mu kurindira yuko basubira kuyubaka. Hariho n'ibindi bimaze imyaka myinshi nk'intango, mugabe intango zikoze mu byuma, les pots de fleurs bitwereka ukuntu abandi babaho mu myaka igihumbi ibihumbi bibiri. Nibyo bitabo rero bya Vieranda by'iyobokamana, amashemezamana byose mbere ngira ngo n'ama recensement yagiye araba imbere y'uko igihugu kiyungunganya gikora ibitabo byacu. Amateka menshi yari muri Ekleziya.
Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, Reverie wiriwe neza.
Nagomba kubaza ikibazo adusigura amateka y'iyo katedrali kwa ntabwo umuntu yasobanukiwe neza.
Murazi yuko hariho abantu benshi nubwa ntinya abantu bakomakomeye, nigeze kubabwira ibyabaye kuri Paul Claudel kuko hariho n'abandi bahaciye. Murazi umwanditsi Rurangiranwa Victor Hugo bakunda kuvuga ngo yarakijije katedrali kubera uko yazarayirata. Hakaba n'abandi abahanzi abantu bagira utugenegene benshi bakunda kuza kuri katedrali bakayerekana. Uri imbere ya katedrali waragira inspiration ukereka ukabona ibintu utobona urahandi kubera yuko hari ahantu hisanzuye, ahantu hari akayaga, hari amazi hirya no hino. Ni ukuvuga yuko bikwije ibintu byinshi kugira ngo umuntu yiyumve neza, yiyumvemo, yumve ko ari iwe.
Murakoze rero mucuti mwadu kwirikiranye mu biganiro twa twafitiye kuri isaha ni ubigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye rero kuba mwaduteza amatwi, dushimire Fatou Alimaskarara yadufashije kugeranya ibi biganiro na ingenieur no bihagarariye Etienne Karekezi. Nanje Fidel Niyongabo ndabifurije mwese umunsi mwiza.